twaje kubona unyene ingingo y'umushikiranganje ingora gatsi mu gihugu n'ukundisha igihugu ino ingingo bitwa ordonnance ministerielle yo kwa 19 kwezi kw'icumi 2016 ifuta Burundi amashyirahamwe ahanda kati y'akazina mu Burundi ishyamwe yitwa Focode Foske na kate Burundi na Prodehash na SP kwa kinabi cyane ishyamwe yanaga akazina mu kubona andi mashyirahamwe yagenzi yacu afutswe ku rubuga rw'u Burundi ibyo guhana agati y'akazi na muntu tubona yuko ibijyanye n'agana agati y'akazi na muntu mu Burundi biza gusubira inyuma bimwe biboneka nicyo bituma kwa gati nabi tubona ko no kwinya ko gutera akamo leta y'u Burundi nyabuna kito yafuta ahubwo yo subira inyuma ikisubira ko bakicarana abo bantu batwara bagatorera umuti ikibazo cy'amashyirahamwe agasora gukora Burundi agafasha abanyagihugu kuko byahora bose bakeneye kuko abenegihugu kandi ibyo bapfa bisumba ibyo basigaye bizohubira ko icyo
ego ariko umushinga ntahenda isaba aya mashyirahamwe nk'uko rino tangazo ribishikiriza bavuga yuko ubushikiranganje buvuga yuko ingingo yafashwe hihwejwe raporo zasohotse zerekeye uruhara aya mashyirahamwe yagize mu migumuko yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo mwo mubivuga ku iki
cyo tubivuga ko twaje kubona ko tugiye ku maraporo nizanzwe ntibyari bikwiye ko cyo bayafata ahubwo hari ikenewe hari kwicarana na leta nabo mashyirahamwe akerekana ukuntu aya maraporo ay'ukuri hama agatanga umucyo leta ahubwo igaca iyakoresha guhana bimwe by'akarorero abakoze ibyaha mbere hakabonekeraho n'ubuntu kurwanya ukudahana ibyaha imonogoje mu Burundi bwacu
ku bijyanye n'icyo nyine cy'ugutorera umuti iki kibazo cy'aya mashyirahamwe yugawe leta iravuga yuko bagize uruhara mu migumuko kandi yuko ayo mashyirahamwe yataye umurongo agakora ibindi muri iki gihe turashobora kubona amwe abamwe mu bayobozi bayo mashyirahamwe yitwa ko yari amashyirahamwe tegamiye imigambwe cyangwa adafise inyungu za politike muri iki gihe kuri uno munsi bamwe muri abo bayirongozi bayo mashyirahamwe bari mu nani za politike bamwe muri bo barazwi nk'abayobozi ba Force na Focode bari mu nani nka Senarede zifise inyungu za politike aho ho mubivuga kwiki
nk'ishyirahamwe arishoto umukuru w'ishyirahamwe arishoto cyangwa anagata y'akazi na muntu mu Burundi kandi akawugegamiye naguma kuvuga yuko mu ntumbero mu karangamutima k'amashyirahamwe akawegamiye za politiki nk'izi duhaje dutwara sosiyete sivile mu buteka tugenga iratubuza irabuza indongozi iyo ariyo yose y'ishyirahamwe akawugegamiye za politiki kujya mu bya politiki kuboneka mu ruhara na rwa politiki twarabonye yuko uburongo Focode n'uwa Foske by'ukuri bari mu rwego rwa politike senare muri icyo gihe byumvikana atawengamye leta irashobora guhagarika abo bantu mu burongozi bw'ishyirahamwe muganira ifuta nk'ahandi ishyirahamwe ya FCC hari aba ibyegera hari aba sekreteri inaha ishyirahamwe kigira inama kugira isubizo y'umuntu undi muntu akiri wo guhana agati y'akazi n'amasaha yengamiye icyo ruhande kivuga ko ntiyari bwagere ko bota bayafuta kubera u Burundi hari kwa ibiganiro mu gihugu cya Tanzania nicyo ibiganiro bimaze nicyo gituma twavuze kuva kera ati turakeneye ibiganiro bihuza bose amashyamba y'ukuri kugira ngo nicyo twoteye umuti tukavuga ati uyu n'uyu n'uyu ntagikeneye kuba umuntu asohoka agati sivile kuko arahengamye ndacemeje ndasubira kukivugana n'akivuze hariho amashyirahamwe atari amashyirahamwe agati sivile ari politiki ari imigambo ya politiki